Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduze amatwi. Turi ku munsi wa mbere itariki ya 12 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2015. Muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye aremeshe ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze mwese.
Ushika kuri zisaha mizero y'Abarundi irongowe na nyirishubahiro Tezo Dorate atatu kwasa.
Uyo ni umushingamateka Angelo Chiza yatowe mu ntara ya Kirundo mu runani amizero y'Abarundi ku ruhara rwa Iprona ishami rya Nditije. Asigura ko runani amizero y'Abarundi ukiriho. Iyo nkuru n'izindi ni mukanya. Muri izo nkuru harimwo inama umukuru wa FNL yatowe urwasa mu karere ka Bugoma ariko aragirisha mu ntara ya Kirundo. Turabashikiriza kandi n'amakuru y'inkino avurwa mu Burundi no mu Rwanda. Ndabahaye ikaze. Reka ariko dutangurire amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda, tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Twayiteguriwe na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz,
ndakuramukije Alphonse. Ndamutse n'abariko baratwumviriza. Mu gihugu cy'u Rwanda, umukuru w'umugambwe Green Party utavuga rumwe n'uri ku butegetsi Frank Habineza abinyesha ko muri indwi itanguye umugambwe arongoye iguye gusaba Perezida Paul Kagame arongoye u Rwanda kudahindura ibwirizwa shingiro kugira abashe gusubira kwitoza ikindi kiringo kigira gatatu cy'imyaka ndwi. Sentare Nyahinyuzwa y'u Rwanda iherutse gutanga uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu ntumbero yo kugururira umuryango Paul Kagame ngo yitoze ikindi kiringo. Ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ritekanya ko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bitarenga bibiri by'imyaka ndwindwi. Ikiringo cya kabiri cya Perezida Kagame biteganyijwe ko kirangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, ariko abanywanyi biwe bifuza ko ingingo y'ibiringo yo kugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda, gutyo Perezida Paul Kagame akabandanya arongora igihugu. Ariko Frank Habineza arongoye umugambwe Green Party utavuga rumwe n'uri ku butegetsi FPR mu Rwanda, naho yagerageje guhagarika iyo ngingo ya Sentare Ntahenyuzwa y'u Rwanda bikanka, amenyesha ko azobandanya urugamba rwo kwiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu Rwanda. Amenyesha kandi ko umugambwe we ugiye gukangurira Abanyarwanda kugira ntibatore ego kwihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu gihe inama nshingamateka y'u Rwanda yo yemeza. Amenyesha kandi ko bagiye kwitura Sentare ya Afurika y'ubucamanza na Sentare ya Afurika yubahiriza agateka ka muntu ndetse na Sentare ya Afurika y'ubuseruko kuri icyo kibazo. Frank Habineza ngo agiye gusaba kandi amakungu ko yo kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwanka ko umugambwe FPR uri ku butegetsi mu Rwanda n'abanywanyi bawo bahindura ibwirizwa shingiro ryo muri icyo gihugu. Mu gihugu cya Kameruni naho abantu bashika 9 nibo bafuye, abandi bashika 29 barakomereka bikomeye cyane mu bitero bibiri by'amabombe byatewe jo ku munsi w'Imana aho ni mu buraruko bwa Kameruni. Abategetsi ba Kameruni bamenyesha ko ivyo bitero byagabwe n'abakobwa babiri kandi bibera mu karere ka Kamfaleri ni hafi y'igisagara cya Mora. Ubutegetsi bwa Kamerune kandi bwegeka ivyo bitero ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Mwamenya ko hirya y'ejo kwa gatandatu umuhari Boko Haram wagavye ibitero muri Chade ahafu y'abantu bagera kuri 40. Umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram rero warongereje ibitero mu bihugu byifatanije na Nigeria mu rugamba rwo kugwanya uwo muhari. Ibitero by'umuhari wa Boko Haram bimaze gutuma imiliyoni zishika 2 z'abantu bateshwa ingo zabo, mu gihe abashika 20,000 bamaze gusiga ubuzima mu bitero byabereye mu bihugu bya Nigeria, Kamerune, Chade na Nigeri. Igihugu cya Guinea Conakry nacyo ejo ku munsi w'Imana cyaratunganije amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora abatavuga rumwe na Leta bamenyesha ko yabayemo utunenge tutari duke. Perezida Alpha Conde wa Guinea Conakry akaba yitoje ubugira kabiri aho ahiganwa n'abandi ndwi bari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi. Naho mu ntango y'indwi irangiye umugwa mukuru Konakri waranzwemo imigumuko no gutana mu mitwe kw'abatavuga rumwe na leta n'abayishigikiye, amatora yo kuri wa mungu nta ruhagarara yabayemo. Ariko abatavuga rumwe na leta babandanije basaba ko yo kwegezwe inyuma kandi bagiriza umugwi utunganya amatora muri ico gihugu ko ufise aho uhengamiye. Mu kiganiro Selu Dalein Diallo, umwe mu batavuga rumwe na leta yahaje ijwi rya Amerika ku munsi wa gatandatu, yamenyesheje ko umugambwe wiwe co kimwe n'indi migambwe ishika kuri itandatu itavuga rumwe na leta bazokwiyamiriza ibizova mu matora mu gihe vyogaragara ko yibwe. Mu gihugu ca Israel naho umugore yibungenze n'umukobwa wiwe nibo baraye basize ubuzima mu gitero c'indege cagabwe n'igisirikare ca Israel aho ni mu karere ka Gaza mu gaturuturu kejo ku munsi w'Imana. Abandi batari bake barakomeretse muri ico gitero. Igisirikare ca Israel kimenyesha ko ico gitero caje kwihora ibirokete bibiri vyatewe ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Gaza. Ico gitero c'indege casambuye amahingurira abiri ibigwanisho umuhari Hamas.
Urakoze aroyize ku makuru uhejeje kudushikiriza, ariko tugume hafi uze kutugezaho incamake yayo imbere y'uko dusoze ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumara kwirikira iradiyo Ijwi rya Amerika, dusamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no kuri FM umurongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo w'104 n'ibice 3. Umukuru urunani rw'imigambwe Amizero y'Abarundi wo mu ntara ya Buyogoma igizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Canguzo ku munsi wa gatandatu yagejeje inama aho yasiguriye abanywanyi icatumye umushinga amateka rwa Sagato arongoye FNL itemewe na leta aja mu nzego. Ndarurinza dushikirize iyo nkuru.
Gusigurira abanywanyi b'urunani Amizero y'Abarundi mu ntara ya Kirundo icatumye Gwasa Agato afata ingingo yo kuja mu nzego z'igihugu nibwo butumwa Remisi Ndayigaya ijisho rya Gwasa Agato mu karere k'Ubuyogoma kagizwe n'intara za Cankuzo, Muyinga na Kirundo yararamutse ashikiriza abanywanyi ba Amizero y'Abarundi mu ntara ya Kirundo mu nama yabahuje kuri uwo w'Imana.
Kujya muri izo nzego ubwa mbere kwari ku neza yabanama rimwe n'abakorona ku mutekano wabo. Haraheze imyaka itanu sikera mwarabonye ibyashyikiye abanama rimwe. Bijya bintu rero twifuza ko bisubira kutuba ko. Iyindi mpamvu yatumye tujya muri ibyo bikorwa kwari ukumenya neza ibikorwa bikorerwa kugira biduhe icikwa tumenye natwe muri kazoza ingene tuzokenyura abo bantu bavuga bitwa ko bari ku butegetsi.
Abanywanyi b'urunani Amizero y'Abarundi bashatse kumenya ko ubwo runani rukiri rumwe.
Abashingamateka bo ku ruhande kwa Karoli Nditije twarigeze kumva bayivugira hejuru batajya umunwa, cyane cyane ari nyakubahwa Karoli Nditije ariko arabivuga ko ku ruhande rwabo batazorota bicara hamwe n'abandi bo mu Mizero y'Abarundi mu ntumbero yo kwanka ivyavuye mu matora. Kibazo ni iki? Boduha umuco yuko baba baratinze baraza bicara hamwe n'abandi.
Ayo makenga vyagaragara ko atabuze aho ashingiye kuko bamwe mu ndongozi za Iprona ishami rya Karoli Nditije bariko basigurira abanywanyi ba Iprona bitavye igikoraniro ko urunani rwajanye n'amatora. Umushinga amateka Angelo Ciza yatowe mu ntara ya Kirundo mu runani Amizero y'Abarundi ku ruharagwa Iprona ishami rya Karoli Nditije ubu yitaba ibikorwa by'inama nshinga amateka ati urunani rurashahari kandi ruramutswa Gwasa Agato.
Ushika kuri zisaha Mizero y'Abarundi irongowe na nyenshubahiro Tezo Norabe Agato Gwasa baragiye hamwe na Nditije bwabo gushika ubutari nta tegeko nta kete Nditije arasohora avuge ngo twaravanye nashaka abakorona muri ngaha bajya na munsi muri ngaha mu byumve gushika uno munsi turi hamwe
abo rero hariho benshi baguma bavuga mpaka tubone urupapuro vuga ngo twavanye murazi yuko sindabisubiramo ko bamwe bose atamigambo dufise tubabigenga.
Ati kuja mu nama nshinga mateka no kubandanya guharanira inyungu z'abanyagihugu
nkuko abantu babivuga ngo turi bihemu twahemuze twagiye habanamba habanamba ntitwagiye kurondera amaposte ntitwagiye kurondera guhembwa twagiye kugira ngo mwebwe bene gihugu mwadutoye mwatwizeye tubaserukire tubone n'ibikorwaho. Bavuga ngo turi bake beza sivyo none twagiye kugira ngo duhagararire ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Uwaho turi nta ruhusha bafise rwo guhindura ibwirizwa shingiro.
Mu gihe bigaragara ko hari uguhangana hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo batari mu nzego abari muri iryo koraniro bagombye kumenya aho gwasa agato ahagaze n'ikibanza ciwe mu gihe hoba ibiganiro.
Nyene icyubahiro très honorable agato gwasa ariteguye kubandanya aja hamwe n'abandi mu gihe byoba ngombwa kuvuga ibitagenda neza akabandanya ashirijwe hejuru ku buryo abanama rimwe hamwe n'abandi ba poronaserukira mu runana mizero y'abarundi bavuga koko bati araduserukira by'ukuri apana bene bimwe tumva by'abakonsiliya.
Inyishu ni umushinga mateka Pamphile Malayika yatowe mu ntara ya Muyinga mu runani amizero y'abarundi nawe nyene yari je muri iryo koraniro
uvyumve muitegere la politique de kwetrakina c'est une politique d'opposition centriste no kuvuga opposition hagati na hagati ni haba hariho ubutegetsi ku ruhande hakabariho ino opposition bahanganye ku ruhande twebwe turi hagati bazonyinyurana hanyuma uhengamye ahengamye iwacu umunsi ahengamye iwacu uhijya mu nyuma muzasanga bose bahengamye iwacu basigara iki muravyumva.
Inama nk'iyo ikaba yari yabaye imuyinga kuri ubu wa gatandatu mu Kirundo. Jean Bosco ndarujinze ijwi rya Amerika.
Iyi ni inkuru tubashikiriza nuko icegera cy'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ahanura umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe ku byerekeye uburyo bwo kurwanya no kwiyamiriza ihonyabwoko Adama Dieng yaraganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku bibazo bitandukanye byerekeye u Burundi hamwe no ku byerekeye utwigoro twishyirahamwe mpuzamakungu two kugabanya uruhagarara rwa politike hamwe n'indyane ziri wa nyapolitike. Umushinga ntahe Dieng yaragendeye mu Burundi akatari gake araheza arona n'abanyapolitike b'imigambwe itandukanye hamwe rero n'abategetsi bo muri societe civile nkuko Frederic Nkundikije abitubwira.
Ku giti ciwe cy'umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu, umushinga ntahe Adama Dieng yaragendeye mu Burundi hamwe no mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini mu mugambi wo kuraba ukuntu amahoro yotsimbatara mu Burundi hamwe no kuraba ukuntu indyane za politike zoturura. Amezi make imbere y'uko amatora aba mu Burundi, abahinga banonosoye ibibazo by'iki Burundi bari bagabishije ko kubera ikibazo c'ikiringo ca gatatu mu Burundi hashobora kwaduka ubwicanyi bw'akataraboneka. Umushinga Adama Dieng yavuze ku Burundi muri iki gihe bwakoze intambwe nini mu kwirinda ubwicanyi bwavugwa ko bushobora kuvamwo ihonyabwoko yamara yagabishije ko atawoshira agati mu ryinyo ngo yibaze ku Burundi umaze gusimba imanga.
Je suis toujours préoccupé par la situation qui prévaut au Burundi. Il est vrai que la tension a quelque peu baissé.
Ibibazo by'umutekano biracyateye umutima uhagaze abatari bake. Ego nibyo uruhagarara rwaragabanutse yamara birababaje kubwicanya ubandanya hirya no hino kandi ibitero bikorwa n'abantu bataramenyekana bibandanya. Ati nicyo gituma bihambaye cyane ko abarundi bose atawukumiriwe bakwiye kuja hamwe bagahagarika urwo ruhagarara rwa politiki. Ati kuri jewe maze imyaka 30 irenga nz'u Burundi ndashobora kuvuga ko amasezerano ye Arusha hamwe n'imyaka 10 abarundi bo mu bwoko bwose bamaze babana mu mahoro bitoture kurira guhe u Burundi kuko u Burundi ari igihugu gifise kazoza keza.
Œuvrer ensemble pour panser les blessures.
Umushinga Adama Dieng avuga ko uruhara yagize mu guhura n'abanyapolitike mu Burundi bo ku mpande zose hamwe n'ibiganiro yagize n'abatetsi mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini byabaye ingirakamaro kuko byatumye Burundi budafata intumbero y'ubwicanyi bw'akataraboneka nk'uko byari byatangajwe n'abantu bakurikiranira hafi icyo gihugu hamwe n'iyo ntara.
Ben écoutez, vous savez, mon mandat consiste à prévenir le génocide, mais également les autres.
Rwanze kuma banganjejwe ari gukora ibishobotse byose kugira ngo ihonyabwoko ntiribe. Ati muri ayo mabanga rero narabonanye na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe nabandi banyepolitiki barimo batavuga rumwe na leta. Ndaheza ndabumvisha ko bihambaye cyane urundi utwarwa neza kandi utwarwa mu nzira nyakuri. Ati narukije ko atamurundi numwe ategeza gukumirwa kandi ndasubira ndibutsa ko amasezerano ya Arusha yategekanije ukuntu ubutegetsi busabikanywa haba muri leta mu nama nshingamateka no mu gisirikare.
Fallait beaucoup plus loin parce que nous ne sommes pas complètement sortis de la crise.
Akivuga kandi ku masezerano ya Arusha, umushyirantahe Dieng yaribukije ko amakungu ashigikiye ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta yamara ngo kugira ngo ivyo biganiro bigende neza abarundi bose bategerezwa kubyitaba atanu umwe avuyemwo harimwo nabagize uruhara muri kudeta yateshejwe. Yavuze ko bihambaye cyane ko abanyapolitike bo ku mpande zose bumvikana ku kibazo nkoramutima cyo kubaka igihugu bari kumwe. Mushyirantahe Dieng yaragabishije umuntu wese azohirahira akanka kuja muri ivyo biganiro ngo kuko imigambwe itagiye mu matora mu mwaka wa 2010 yagize amakosa. Yarongiye arakeza umutetsi atavuga rumwe n'ubutetsi yarongoye urunani ya mizero y'abarundi agatorwasa yemeye kuja mu nzego z'igihugu. Adama Dieng yaratangaje ko babajwe n'ubwicanyi bubandanya yongera arasaba abategetsi bo mu ntara gukora ibishobotse byose kugira ngo iyo ntara yose isazagaremwo umutekano amahoro hamwe n'iterambere.
Eh bien, il faudra impérativement que les acteurs même de la
atabakuru b'ihugu bo mu ntara bategezwa kumva ko Burundi buri mu mahoro buri biri mu nyungu z'intara yose irimo igucu Rwanda, Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi, Uganda, Tanzania na Kenya, cyane cyane ibihugu bigize ishyirahamwe ryo mu buseruko bitegerezwa gukora ibikenewe byose kugira ngo Burundi busasagaremo amahoro ngo kuko bitagenze gutyo ubutunze bwo muri iyo ntara ushobora kuyangara.
Parce que l'intégration économique pourrait également souffrir.
Umushyirantahe Dieng avuga ko intwaro nziza ariyo nkingi y'iterambere muri iyo ntara yose. Yarasubiye kwibutsa umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu iterambere rishyitse yongera atera kamu abategetsi bo muri iyo ntara kabasaba gushyira imbere inzego zikomeye zubahiriza gateka kazina muntu kandi zishyira imbere iterambere ry'igihugu. Burundi bwagiye mu ndyane za politiki hamwe no mu bwicanyi bufise intumbiro ya politiki nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije mu kwezi kwa kane kwazo kwitoza mu kindi kiringo. Ikiringo abatavuga rumwe na leta bavuga ko giteye kubiri n'amategeko.
Reka tutangurire amakuru y'inkino ku nkino zabaye mu Rwanda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yerekeje muri Kameruni mu isiganwa rigiye kubera muri icyo gihugu. Ibindi birebana n'isiganwa turabisobanurirwa n'umunyamabanga uhoraho mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Emmanuel Murenzi. Araboneraho anatubwire naho imyiteguro ya Tour du Rwanda igeze.
Urakoze, irushanwa ruvuze ryitwa Grand Prix Chantal Biya rizabera muri Kameruni kuva ku itariki ya 14 kugera ku itariki ya 18. U Rwanda rero rukaba rwaratumiwe rukaba ruzitabira iryo rushanwa, rukazahagararirwa n'ikipe igizwe n'abasore batanu bakazaba bari kumwe n'abayobozi babo umutoza n'umukanishi.
Se abakinnyi bazahaguruka ni bande?
Ikipe yacu igizwe n'abakinnyi batanu ni Areruya Joseph, Biziyaremye Joseph, Hadi Janvier, Hategeka Gasore n'Uwizeyimana Bonaventure. Abo nibo bazaduhagararira muri Grand Prix Chantal Biya.
Uko mubona rino siganwa rizabera muri Kameruni, murabona wenda rizafasha iki abakinnyi bacu cyane cyane ko bitegura irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour du Rwanda rizaba mu kwezi gutaha?
Iri rushanwa nk'uko bivuze ribaye mbere ya Tour du Rwanda izaba mu kwezi gutaha. Ni rimwe mu marushanwa twari twashyize kuri gahunda yacu kugira ngo turusheho gutegura neza abakinnyi bacu. Iri rushanwa rero rizarushaho kongerera ubumenyi, kongerera tekinike mu bigendanye n'aya marushanwa mpuzamahanga.
usibye irushanwa mpuzamahanga rizabera muri Kameruni hari n'andi marushanwa asanzweho cyane cyane ategurwa buri kwezi twakwita ko ari nk'igikombe cy'igihugu mu mukino wo gusana ku magare nyuma yaho hari andi marushanwa yo muri urwo rwego abiri mwatubwiraho muri make mukatubwira n'igihe azabera
nkuko wari ubivuze koko ari irushanwa ry'uyu mwaka rya mu magare twise Rwanda Cycling Cup rigeze hafi ku musozo kuko dushigaje amarushanwa abiri ayo marushanwa rero twashyize mu rwego rwo kugira ngo dutegure Tour du Rwanda ayo marushanwa azaba irya mbere rizamara iminsi ibiri izaba ku itariki ya 17 na 18 Ukwakira hanyuma irindi rizabe ku itariki ya 24 n'iya 25 muri uku kwezi ayo marushanwa rero irya mbere rizahagurukira Nyagatare ryerekeza Rwamagana ku munsi ukurikiyeho rizahaguruke Rwamagana ryerekeza Ihuye irushanwa rya kabiri ryo ku munsi wa mbere rizahagurukira Muhanga ryerekeze Rubavu ku munsi ukurikiyeho rizave Rubavu risorezwe I Kigali kuri Stade Regional
mukurikije imyiteguro yagiba cyane cyane aya marushanwa ngaruka kwezi mwagiye mutegura mu gihugu imbere ndetse n'amarushanwa mpuzamahanga abakinnyi bacu bagiye bitegura bakagenda bayitwaramo neza icyizere mwatanga cy'uko u Rwanda ruzongera rugaseruka neza umukinnyi w'umunyarwanda kongera agatwara Tour du Rwanda muri uyu mwaka cyaba kingana gute
Tour du Rwanda y'uyu mwaka ni Tour du Rwanda dushyizeho umutima cyane ku buryo abayitegereje ari benshi natwe turimo icyizere rero twaha abakunzi bacu n'abakurikirana umukino w'amagare nuko ikipe zacu zihagaze neza twizera ko rwose nta nkomyi Tour du Rwanda y'umwaka intego yacu ni ukwitwara nanone n'umunyarwanda akayitsinda kuko twakoze ibishoboka byose kugira ngo dutegure abakinnyi neza umwaka wose tuwurangije turi mu myitozo kandi birabagaragarira mu marushanwa tumaze igihe twitabira Tour du Rwanda rero nayo twizera ko iri mu marushanwa twiteguye kuzatsinda abanyarwanda rero rwose ntibagire impungenge ahubwo bakomeze kudushyigikira ku buryo abasore bacu twibizeza ko bazaduhagararira neza
yari Claude Munyandinda I Kigali
mu Burundi naho muri baskete umurwi w'abigeme Berco Star wo mu Burundi ni watahukanye ikombe mu ihiganwa rihuza imirwi yo mu karere ka gatanu ku ruhande rw'abigeme ihiganwa ryari rimaze iminsi ribera mu gihugu cy'u Rwanda idonido na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga
rwitwaraye turangije niho hasozegwa mu gihugu cy'u Rwanda ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball rihuza imigwi yo mu karere ka gatanu ku mugabane wa Afrika ku ruhande rw'abagabo umugwi Gezira wo mu Misiri niho watahukanye igikombe cy'uno mwaka mu gutsinda City Oilers wo mu Buganda bigoranye ku manota 75 kuri 73 ku ruhande rw'abakenyezi naho Iberco Star y'u Burundi yatahukanye igikombe mu gutsinda kandi umurwe mu Buganda KCCA ku manota 63 kuri 52 abakunzi b'umupira w'amaboko I Bujumbura barashima iyo ntsinzi ya Iberco Star uyu mukenyezi twamusanze ku kibuga cha parke aho Iberco Star isanzwe ikorera imyimenyerezo
nitwa Nimbonangene
Nimbonangene wewe urakunda umupira w'amaboko basketball
ndawukunda nkore ruhande ya terre
umugwi Iberco Star ni warayo twaye igikombe cy'akarere ka gatanu muri Afrika utsinze umugwi ukomeye mu Buganda mbega wewe nk'umukozi w'umupira w'amaboko basketball wakiriye gute iyo ntsinzi
iyo ntsinzi nayishimye cyane kandi kubera ya selfie igihugu cyacu niteka ku Barundi bose nabo muri East Africa
umugwi Iberco Star uzoserukira akarere ka Afrika usaba iki abawurongoye usaba iki igihugu kugira ngo umugwi umutere imbere
saba yuko abawurongoye bofasha n'igihugu kigafasha niteka ku gihugu
abigeme nabo basanzwe bakina umupira w'amaboko n'akari karere bafatira ku mugwi Iberco Star
bogira ishaka kugira bazoshike kuri iyo ntambwe nabo yego
n'uyu mugabo twahasanze arashimye iyo ntsinzi ya Iberco Star akababazwa ariko ningene mu rwiru runani utagiye muri iryo higanwa ry'akarere ka gatanu kubera kubura uburyo
iyo ntsinzi ntambwe nziza cyane ku ma ekipe y'u Burundi Iberco Star ni ekipe y'abakobwa ubona ko ifite ishaka cyane twebwe twamaturi ngaha kuri parke turaba ngene bagira ama entraînement ni nziza cyane birateza iteka ku gihugu cyacu nkaba mboneye akaryo kuko ntafashe neza kubona urunani utashoboye kujya muri izo nkino ko urunani rusanzwe muri zone 5 ruteza iteka u Burundi byanateye isoni kubona nta ekipe ibirikira teza iteka igihugu yerekana iyindi image nziza ku gihugu babura uburyo
Iki rero kubona Berco Star yari itanye igikombe cy'akarere ka gatano n'umugwi wo gushigikirwa.
N'umugwi wo gushigikirwa cyane ndetse n'andi ma equipe y'abakobwa ngahe Burundi bakabafatira ko karero keza hanyuma nema sosiyete muri iki gihugu akagerageza kutanga ama sponsor igihugu kigatera imbere nk'inkino n'ikintu gihuza ibihugu n'ikintu kiza cyane gituma n'abantu bagira imitima myiza
n'umumenyereza wa Berco Star arashimira ukunda abakinyi bigenjeje kuva mu ntango y'ihiganwa gushika mu mpera Lionel Nkurunziza amenyereza uwo murwi agasigura ko gutegura umurwi bitoroshe na gato kuko abakinyi bari basanzaye biturutse ku mutekano muke wari mu gisagara cha Bujumbura wanatumye abakinyi bamwe bamwe bahungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda imigwi Berco Star wo mu Burundi na Gezira wo mu Misiri ikabaciro nk'uburenganzira bwo kuzoserukira karere ka gatano mu ihiganwa Afro Basketball rizobera mu gihugu cha Angola mu mpera z'uno mwaka mu mupira w'amaguru naho umugwi serukira gihugu u Burundi uri kwitegurira urukino rwo gusubiza ruzohuhuza kuri uyu wa kabiri n'umurwi wa Seychelles ni mu nkino zo gukuranamwo kugira hazoboneke imirwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cy'isi zizobera mu gihugu cy'u Burusiya mu mwaka wa 2018 mu rukino rwo kuwandwa igitugu tuno mwaka nyene intamba zikaba zatsindiye Seychelles muhira igitsindo kimwe kubusa Marc Arthur Arakaza icyababa cy'urongoye abakinyi b'intamba mu rugamba arishimiye intsinzi mu rukino rwo gusubiza ejo aho bukera
urukino tugiteguriye neza kubera murabona yuko turi hamwe kandi tugashimira abadutwara abatwara federation abakocha ama n'abakinye dukinana yuko tubyumva kumwe kandi yuko nibaza yuko icizere n'icizigiro dufise nico turiko turarondera yuko bishobora kuboneka kuri uwa kabiri
no kuwa gatandatu wino ndwi umugwi w'intamba mu rugamba wabukinira imuhira Joueur Loco mu gifaransa uzakira wa Ethiopia ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico Rwagasore hazoba ari mu nkino zo gukuranamwo kugira hazoboneke imigwi izoje gukina inkino za nyuma za shane zizobera mu gihugu cy'u Rwanda muri 2017 i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Nti mwese mwateza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru y'irya nino Aloyizi
mu makuru twabashikirije mu Rwanda umukuru w'umugambwe Green Party utavuga rumwe n'ubutegetsi Frank Habineza amenyesha ko muri indwi itanguye umugambwe arongoye ugiye gusaba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kudahindura ibwirizwa shingiro kugira abashe gusubira kwitoza ikindi kiringo kigira gatatu cy'imyaka indwi mu gihugu cya Cameroon naho twabwiye ko abantu bashika 9 aribo bapfuye abandi bashika 29 barakomereka bikomeye mu bitero bibiri by'amabombe vyatewe ejo kuwa mungu mu buraruko bw'ico gihugu cya Cameroon muri Guinea Conakry naho ejo kuwimana haratunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu amatora batavuga rumwe na leta bamenyesha ko yabayemwo utunenge twinshi mu kiganiro Diallo umwe mu batavuga rumwe na leta yahaye urya Amerika ku munsi wa gatandatu yamenyesheje ko umugambwe wiwe co kimwe n'indi migambwe bicuditse bazokwiyamiriza bizova mu matora mu gihe byugaragara ko ayo matora yibwe mu gihugu cya Israel naho umugore yibungenze n'umukobwa wiwe nibo baraye basize ubuzima mu gitero cy'indege cagabwe n'igisirikare cya Israel aho ni mu karere ka Gaza mu gaturuturu keje ku munsi w'Imana abandi batari bake barakomeretse.
Mwese mukunda i radio ijwi rya Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kano gatondo garukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yafatanije yadufashije kwegeranya ibiganiro ariko tubanje gushimira mwese mwadukurikiye kuri mikro mwari kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye amakuru avugwa hirya no hino mwashikirijwe na Aloyizi Bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba kandi mubandanye mukurikira amakuru n'ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza Imana ibazigame murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.